Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteranye muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2014 muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo kaze mwese
uwo aseruka leta zimwe za Amerika mushaye mpuza makungu ni yashikirije nibaza yuko subwa mbere ashikiriza amajambo mwe nayo ko afite impunde biriko biramuje gucunde kubijanye na politiki ya mwena n'umutekano.
Uwo ni Edouard Nduwimana, ministre w'intwaro yo hagati mu gihugu mu Burundi, avuga ku ijambo ryashikirijwe na Samantha Powers, avuga ko mu Burundi hasa nahari ya nzara kubijanye na politiki mu gihugu. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigara kwa kumukanya. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru twateguriwe kandi tuyashikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Mwaramutse neza Eugenie, tubwira amakuru avugwa muri iki gihe.
Mwaramutse Oriane Itangishaka, mwaramutse namwe nshuti mwese muduteze amatwi. Departement ya Leta muri Amerika ejo kwa kabiri yashyize ahagaragara amafoto yafashwe na satellite yerekana ingabo z'Uburusiya hafi y'umupaka wa Ukraine, nubwo Moscow yari yemeje mu cyumweru gishize ko umubare munini cyane w'abasirikari wavuyeyo. Aya mafoto yafashwe na satellite z'abayagurisha nayo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatanu yabonetse no ku rubuga rwa Twitter rw'urugaga rwa OTAN. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yategetse ko ibihano bifatirwa abantu bo mu rwego rwo hejuru batanu bo muri Repubulika ya Centrafrica, abo barimo uwahoze ari Perezida François Bozize n'umuyobozi w'abarwanya ubutegetsi Michel Djotodia. Gana Obama yatanze iryo tegeko hejo kwa kabiri, avuga ko habaye kurenga ku itegeko no kudashyira ibintu mu buryo muri Repubulika ya Centrafrica, hamwe no kwinjiza abana mu gisirikare n'amarorerwa yakorewe abasivili, harimo gufata ku ngufu, gushimuta abantu no kugaba ibitero ku mashuri no ku bitaro. Imitungo yose iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'abo bantu batanu bo muri Repubulika ya Centrafrica yafatiriwe. Oni nayo mu ntangiriro z'iki cyumweru yashyizeho ibihano kuri Bozize no ku bandi babiri. Guverineri muri Nigeria havuga ko abakobwa bose bagaragaye kuri video yashyizwe ahagaragara na Boko Haram ari abanyeshuri bo ku ishuri ryagabweho igitero n'abarwanya. Guverineri wa Leta ya Borno Kashim Shetima avuga ko abakobwa 54 babonetse kuri video, amazina yabo yamenyekanye mu gihe abandi bamenyekanye nk'abakobwa bari mu ishuri rikuru rya Leta ryo mu mujyi wa Shibok. Guverineri yabivuze hejo kwa kabiri nyuma yo gutegura uburyo bwo kwereka video abatuye Shibok. Mu gitondo ise w'umwe mu bakobwa yabwiye serivisi ya Hausa y'ijwi rya Amerika ko yamenye umukobwa we ufite imyaka 18 kuri iyo video. Hari n'umugore wavuze ko umugabo we yabashije kumenya umukobwa wabo ufite imyaka 17 wifuza kuzaba umuganga. Mu kindi kiganiro na serivisi y'icyongereza y'ijwi rya Amerika, umugabo witwa Samuel yavuze ko yabonye abishywa be babiri kuri iyo video. Umutegetsi muri ONU havuga ko ibikorwa by'abarwanyi b'umutwe wa Lord's Resistance Army RLA mu magambo ahinnye byagabanutse cyane, ariko nta kwirara mu gihe umuyobozi w'umutwe wabo Joseph Kony agikomeje ibikorwa bye. Abu Musa, umuyobozi w'ibiro bya ONU mu karere kuri Afrika yo hagati, yabwiye akanama k'umutekano kuwa mbere ko kubera ibikorwa biyobowe n'ingabo za Afrika no kuba abarwanyi barayabangiye ingata byatumye RLA icika intege. Yavuze ko byatumye ubwicanyi bugabanuka kimwe n'ishimutwa n'abantu bakurwaga ku ngufu mu byabo n'abarwanyi. Ati ubu dukeneye kurebera hamwe tugakora ku buryo ko ni ubwe hakurwa ku rugamba, bityo abaturage n'abakuwe mu byabo imbere mu gihugu hamwe n'impunzi zose zigashobora gutahuka kandi bose bakabaho mu mahoro. Musa avuga ko hatekereza ko hitabwa muri yombi rya Koni riri hafi cyane. Umunyamakuru w'Umufaransa w'imyaka 26 yarishwe ubwo yarimo gufata amafoto yo gushyira ahagaragara ubushyamirane bwahitanye abantu muri Repubulika ya Centrafrica. Perezida w'Ubufaransa hejo kwa kabiri yavuze ko umurambo wa Camille Lepage wabonywe n'abasirikare b'amahoro ba Faransa mu modoka bahagaritse yari itwawe n'umurwanyi w'abakristo biyise Antibaraka mu ntara ya Bouar mu burengerazuba bw'igihugu. Mu byo yari aherutse kwandika kuri Twitter hashize hafi icyumweru, Lepage yavuze ko Antibaraka yari ihanganye n'abarwanyi ba Kiisilamu basigaye bari mu bazwi ku izina rya Seleka. Repubulika ya Centrafrica, igihugu cyahoze gikoronizwa n'Ubufaransa, cyaguye mu icuraburindi nyuma y'uko umutwe wa Seleka ugizwe ahanini n'abayisilamu ufashe ubutegetsi mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize. Intumwa ya ONU akaba n'umuhuza wo mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu mu bushyamirane bwo muri Siriya, Dakdar Brahimi yasezeye ku mirimo ye. Ahagaze iruhande rwa Brahimi ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yavuze ko iyo ntumwa izahagarika imirimo ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa gatanu, uzamusimbura ntarashyirwaho.
Urakoze Jenny ku makuru uhejeje kudushikiriza. Jenny, uratuguma hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Tubivuze inshuti mwese ko muri ko mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu ni umwanya w'inkuru nyamukuru. Ambasador wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Samantha Powers, hirya yaje ku munsi wa mbere yerekanye amakenga afise kuko ingene ibintu bitera biyanzara ku bijyanye na politiki mu Burundi, aho yavuga ko Leta yatoteje ikongera igahagarika abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na Leta n'irukanwa ry'umuhanuzi w'ibiro by'ishyirahamwe ONU mu Burundi ku bibazo bijyanye n'umutekano. Samantha Powers yasavye urwego rw'ishyirahamwe ONU rijejwe kubahiriza amategeko ku isi gukora ibyo bashoboye byose ku bijyanye na diplomasi kugira ibintu ntibiyanzare mu Burundi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ministre Edouard Nduwimana ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, amubaza icyo yibaza ku byo umupfasoni Samantha Powers yashikirije. Tubatega amatwi.
Kuri ibyo rero, uwo aseruka Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushyamirane mpuzamakungu ONU yashikirije nibaza yuko subwa mbere ashikiriza amajambo mwe na yuko afise impunde ku biriko biraba mu gihugu c'Urundi ku bijanye na politiki hamwe n'umutekano. Twagira rero dusubire duhumurize abatwumviriza bose tubabwira yuko mu gihugu c'Urundi hari amahoro n'umutekano. Ngira ngo abavuga bagatanga mwene izo nkuru biba biturutse ku mvo za politiki, ku bintu bya politiki twize mu mutima gihe, kuko murazi yuko twimirije ibiringo vyiza by'amatora aho abenegihugu bagiye kwitorera indongozi zabo. Twagira rero tubabwira yuko muri kahise k'u Burundi imigambwe murabizi yuko yabyigira ingorane kuva ubundi bwikukira ubundi bwatwawe n'umugambwe w'ushe 1993. Kuva 1993 intambara iteye murazi yuko imigambwe mu Burundi itakora gushika ndetse mu 2005 tugiye mu matora ya mbere. Ubu bakwiye gukenguruka bwo kuko kuva ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD bugiyeho niho honyene imigambwe yashoboye gusubira ku bintu bwisanzwe no gukora. Amaradio cyo kimwe murazi yuko mu dufite amaradio atari make, abarundi bashikiza ibyo biyumvira atakugona atakwikeka yuko hari uhava bihanirwa. Aha rero twiye twaza yuko abayivuga bituruka ku biringo by'amatora twimirije, ariko twagira tubahumuze tubabwira yuko none umutekano birahari. Ayo mashyirahamwe bavuga ngaha mu Burundi adahari ibicaro bya politiki, dufise hafi amashyirahamwe ashika 600 yose arakora ku mugaragaro.
Ariko mu Kirundi bavuga ko tamwotse uboneka inzu itari kwirasha murashobora kuba mushobora kwikubita agashi mukaraba aho ibintu bitagenda neza, ko hariho amaraporo uyu mufasoni ambassador Samantha Power yaraje mu Burundi eka hariho na maraporo abandanya gusohoka akabavuga ibirego nk'ivyo by'ukuturika imigambo itavuga rumwe na Leta eka nabamenyesha makuru. Hari ikintu Leta y'u Burundi yokora kugira ngo izo raporo zihinduke canke ivyo bintu bivugwe ukundi?
Icyo hinduka ngira ngo nuko ho abanza gahinduka abazishikiriza, kuko ingorane zihari ntabwo ari izo raporo zitangwa ikibazo cyari nabo badishikiriza kuko no bafingwana yuko dahinduka bakiba kibaza yuko Burundi bukiri mu 93 Burundi bukiri mu ntambara rero abantu kugira no munsi umitwe yabo bakigenda bazi igihugu cy'u Burundi ikiri mu ntambara bakamara batanga raporo mwe nizo tubaga dusabe cyane cyane abari mu ishyaka mpuzamakunguni yuko bakwishikira mu Burundi muri kino gitego turategura amatora bakagira icyicaro gushika tujye mu matora n'inyuma yayo bakibonera amahoro n'umutekano mu gihugu yuko bihari kandi bisimbataye twibaza yuko ingwane nabo batanga iyo maraporo kubera bayatanga bishimikije ibinyoma ku ntumbero za politiki naye handi nawe ntaheruka ngamwe mu Burundi yarabonye yuko amahoro n'umutekano bihari twagira ndetse tusabe yuko binashobotse yogaruka kazaze intumwa nyinshi kugira ngo birabire ayo mahano umutekano ingene bitsimbataye mu gihugu ibindi byo tubanaye dukomeza ibiganiro hagati y'abanyepolitike na leta n'ubu ndetse hari imirije inama itariki 2 z'uku kwezi kugira ngo turabire hamwe ibijyanye na rupapuro rw'inzira abarundi twashika ko abanyepolitike bashika ko mu ntumbero yo gutegura neza amatora tuzogira inama ro ku tariki 2 turabire hamwe aho rugeze gushyirwa mu ngiro byumvikana yuko ibyo byose biheza bikerekana ko amahoro n'umutekano bihari kandi gushaka kwa leta guhari kugira ngo twese twitegure neza amatora mu 2015
mu majambo make cyane rwose ayo matora ndumva ko muyiteguriye muri baza ko azogenda neza akareka ku nka y'amatora aho imigambwe itari mike yasani yonjoye
mu majambo make turizera yuko amatora azogenda neza se kuvyiza n'ese turayibona twagira tubyizeze ahubwo mwebwe ngira ngo nk'abamenyesha makuru n'abandi mutamuri ingaha ku rubuga tubabwira yuko amatora yo mu 2015 azogenda neza gusumba ndetse nayo mu 2010 hanyuma abanyepolitiki nabo biyongereye turibaza yuko barabonye ko kiretse cyo bahonze cyo bungutse mu kiyongera amatora turizeye yuko rero ayo 2015 bazoyitaba kandi bakayabandanya
Edouard Nduwimana mushikanje Burundi hajejwe intware hagati murakoze kukanya mwaduhaye
murakoze
urakoze Frederic nkundikije kuri ico kiganiro ubu numwenye tubashikiriza ikiganiro Amerikana cerekeye ivyaranze leta zunze umwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemmo ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo
Akigoro kukuduza gahembo abakoresha badashobora kuja munsi kwisaha muri Amerika karazibiwe nabo mu mugambwe wa Republican n'ishami y'inama nshinga mateka rya Sena Icyo ni kibazo cyanyuma kidahuriwe ko n'abashinga mateka bo mu migambwe yose uko ari ibiri y'abademokrate n'abarepublican mu gihe bariko bitegurira amatora yo hagati mu kiringo cha president azoba mu kwezi kw'11 Agahembo abakoresha badashobora kuja munsi ku isaha muri Amerika ni dolari 7 ni senti 25 ku isaha ku gahembo kakaba karuko kuva mu mwaka wa 2009 yamara ubuzima bwagumye buzimba kurushiriza mu vyagabanije ubushobozi bwo kugura bw'abakozi bahembwa umushahara uri hasi senateur w'umudemokrate Edward Markey avuga ko ivyo bitegerezwa guhinduka
No person in America should work full time and not earn enough
Maki avuga ko atamuntu numwe muri Amerika yotekerezwa gukora amasaha 8 ntaronka amafaranga ahagije kugira aje hejuru y'urugero rw'ubukene Maki avuga ko kuduza gahembo abakoresha badashobora kuja munsi ari intambwe ya mbere mu kugwanya ubusumbane bw'agahembo muri Amerika abarepublican baragwanije iyo ngingo Senator John Cornyn avuga ko agahembo kari hejuru gatuma abakozi bazimba mu bituma abakoresha batinjiza abakozi
As we all want to see hard-working American families work their way toward the American dream, but we're not going to be able to do that by the federal government.
Senator Cornyn avuga ko bashaka kubona imiryango y'abakozi b'Abanyamerika bakora batiziganya bashobora kwiteza imbere. Yamara ngo ivyo ntibashobora kubigira mu gihe leta ishinga agahembo ku buriro kubagira imirimo y'ubudandaji igereranye hamwe n'abandi bantu muri Amerika. Abademokrate siko bavyumva bavuga ko kuduza gahembo k'abakozi bizotuma abantu basohora amafaranga mu bizofasha ubutunzi bubikeneye cyane muri iki gihe ivyo ko abademokrate barondera kwa gahembo abakoresha badashobora kuja munsi kaduzwa nuko abarepublican bafise imigambi yo kuzibira integuro y'itegeko ryerekeye ako gahembo ngo ni ibintu bimaze amezi bizwi benshi mu bademokrate bashaka kuduza gahembo k'abakozi bafise agashahara kari hasi bakaba bashimishwa no gutuma abarepublican bavuga ku mugaragaro kugene bagwanya iyo ngingo Umuyobozi w'abasenateri b'abademokrate bagwiriye mu ishami ry'inama nshinga mateka rya Sena Harry Reid yavuze ibikurikira imbere yuko amatora aba
Millions of American workers will be watching how each senator votes today.
Harry Reid avuga ko bakoze miliyoni n'imiliyoni b'abanyamerika bazobona ukugene umusenateri umwe wese atora ngo kuba senateri baba Republican ngo ayamatora azokwerekana nimba barajwe ishinga n'ubutunzi bwa Amerika. Yamara ba Republican bagiriza aba Democrats ko bagirishije amatora kugira bibagize abanyamerika ukwiyongera k'ubutunzi atari yororo ku ntwaro ya President Barack Obama. Umuyobozi w'abasenateri baba Republican mu ishami ry'inama nshingamateka rya Sena, Mitch McConnell, yarishuye Senator Harry Reid.
Senate Democrats are pushing legislation today that would cost as many as a million jobs in this country.
McConnell yavuze ko abasenateri baba Democrats bariko bihutisha muri iki gihe itegeko rijejwe kuduza agahemba bakoresha badashobora kuja hasi mu bishobora gutuma ubuzi miliyoni n'imiliyoni butakara muri Amerika. Mu gihe aba Republican babandanya gushimikira ku itegeko ryorohereza igitigiri kinini cy'abanyamerika gushobora kwivuza nk'ikibazo nyamukuru mu gihe bariko barondera kwiyamamariza amatora yo mu kwezi kw'11, aba Democrats bashize imbere ubutumwa bujanye n'ubutunzi mu mwizero w'uguha igishika ababashigikiye hagati y'iki igihe n'ukwezi kw'11, igihe icya gatatu c'ibibanza byo muri Sena n'ibibanza byose byo mu ishami ry'inama nshingamateka ry'abadepute bizohiganirwa. Abakurikirana ivyerekeye politiki biteze ko abarepublikan bagumana ibibanza vyinshi mu ishami ry'abadepute, yamara ivyerekeye umugambwe uzotsindira ibibanza vyinshi muri Sena muri iki gihe nta n'umwe abizi.
Koze Fidel Nyongabo kuri ico kiganiro. Ako karakaririmbo k'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru utegurwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA. Mugenzi wacu Etienne Karekezi agiye kudushikiriza ibijanye n'itegurwa ry'ayo mahiganwa azobera muri Brazil mu mpera z'uku kwezi. Etienne,
urakoze Oriane itangishaka. Abakunzi ba ruhago hasigaye gusa iminsi 30 ngo irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ritangire mu gihugu cya Brazil muri Amerika y'Amajyepfo. Iri rushanwa rizwi ku izina rya Mundial ritegurwa na FIFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi, riba buri myaka 4 kandi rikorerwa mu bigo bitandukanye. Mu myaka 4 ishize, no kuvuga mu mwaka wa 2010, iri rushanwa ryabereye muri Afrika y'Epfo. Mu kwitegura iyi mundiyari hano ku ijwi rya Amerika, turateganya muri iyi minsi 33 isigaye kujya tubagezaho buri munsi amakipe azahatanira igikombe cy'isi. Buri munsi guhera kuri wa gatatu tuzajya tubabwira uko ikipe y'igihugu iteye, abakinnyi bayigize, tubabwire ku gihugu ubwacyo ndetse n'ibigwi ikipe yagize mu bihe byashize. Tuzavungura kandi gato no ku mahirwe iyo kipe yabifite mu gutwara iki gikombe cya Mundial. Irushanwa ry'uyu mwaka rizitabirwa n'amakipe 32 aturuka ku migabane yose y'isi. Ayo makipe agabanijemo amatsinda 8 kandi buri tsinda rigizwe n'amakipe 4. Imikino yo mu matsinda izatangira tariki 12 y'ukwezi kwa gatandatu gutaha, irangire kuri 26 z'uko kwezi. Brazil, igihugu kizakira iyi Mundial, niyo izafungura irushanwa ikina na Croatia, igihugu cyo ku mugabane w'Uburayi. Abatwumva rero mu gukomeza muri uyu mwanya, tubagezeho uko amatsinda 8 ateye. Itsinda rya A rigizwe na Brazil, Croatia, Mexique na Cameroon. Itsinda rya B rigizwe na Espagne, Ubuholandi, Chile na Australia. Itsinda C ririmo Colombia, Ubugereki, Cote d'Ivoire n'Ubuyapani. Itsinda D ririmo Uruguay, Costa Rica, Ubwongereza n'Ubutaliyane. Itsinda rya E rigizwe n'Ubusuwisi, Equateur, Ubufaransa na Honduras. Itsinda F rigizwe na Argentine, Bosnia Herzegovina, Irani na Nigeria. Itsinda rya G rigizwe n'Ubudage, Portugal, Ghana, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itsinda rya H rigizwe n'Ububiligi, Algeria, Uburusiya na Repubulika ya Korea. Imikino yo mu matsinda izarangira tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu, ubwo amakipe 16 ariyo azarokoka, andi 16 azasezererwa. Nyuma y'amatsinda hateganijwe imikino hagati y'amakipe 16 azaba yarokotse. Ikipe izagitsindwa muri icyo cyiciro izahita isezererwa. Imikino ya 1/4 izakinwa ku itariki ya 4 ya 5 y'ukwezi kwa 7. Imikino ya 1/2 izakinwa tariki ya 8 n'ya 9 y'ukwezi kwa 7. Umukino wa nyuma w'igikombe cya Mundial uteganijwe tariki 13 y'ukwezi kwa 7. Mbibutse kandi abatwumva guhera kuri wa gatatu turatangira tubagezaho ikipe y'igihugu cya Brazil mu itsinda rya A.
Urakoze Etienne Karekezi. Tubutse namwe nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nta gushidikanya na gato ko iyo abagore bagize uruhare mu bukungu byihutisha iterambere. Ubushakashatsi butandukanye bwerekanye ko gushora imari mu bikorwa by'abagore ari ngombwa kugira ngo igihugu kigire amahoro, umutekano n'ituze, kandi binazamura abagore n'abakobwa. Abagore ni moteri ikomeye mu mizamukire y'ubukungu mu bihugu byinshi. Mu mwaka w'2010, abagore miliyoni 104 bo mu bihugu 59 batangije imishinga ibyara inyungu yabo bwite. Bayihayemo akazi abantu amamiliyoni. Bateje imbere ingo zabo, ibihugu byabo ndetse n'isi yose. Nyamara ariko, henshi ku isi, abagore n'abakobwa baracyasigazwa inyuma bikomeye. Baracyahura n'inzitizi mu nzego z'ubukungu mu bindi bihugu bitari bike. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe ubukungu n'imibereho myiza, Ambassador Elizabeth Cousins, aragira ati kubikosora abagore n'abakobwa nabo bakagira umwanya ungana n'uw'abagabo n'abahungu mu bukungu, mu miryango yabo n'imiryango yagutse, bikwiye kuba intego izakurikira gahunda y'iterambere ry'isi mu 2015. Niyo mpamvu ku butegetsi bwa President Barack Obama, politiki y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyira imbere uburinganire no kuzamura abagore n'abakobwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye ko abakobwa bagira amahirwe angana n'ay'abahungu mu nzego zose z'amashuri. Iyo umukobwa agumye mu ishuri, cyane cyane mu gihe cy'ubwangavu, bimurinda gutwita no kurongorwa imburagihe, bimurinda kwandura agakoko gatera sida, imirimo imuvuna akiri muto, kandi bimuha umwanya mu bwuzuzanye bw'abagabo n'abagore. Kenshi na kenshi abagore n'abakobwa ntibagira amahirwe ku buvuzi, bityo bikagira ingaruka mbi ku miryango yabo n'umuryango mugari. Amahirwe angana mu buvuzi kuri buri wese, harimo n'ibirebana n'imyororokere, azageza abaturage bose muri rusange ku buzima buzira umuze. Kugira ubuvuzi bukwiye ku baturage bose bizaca burundu indwara nsembambaga nka sida, indwara zandura, n'imfu z'abagore bitaba Imana babyara, n'iz'abana bitaba Imana bavuka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje gukumira no kurwanya urugomo rukorerwa umuntu azira gusa ko ari igitsina gore. Iyi niyo nkingi y'intego yo guteza imbere uburinganire. Bene urwo rugomo ni ishyano ku isi muri rusange. Abenshi rugirirwa n'abagore n'abakobwa. Rubabuza gukoresha impano kamere zabo. Rubicira umubiri, rubicira ubwonko n'imyanya y'imyororokere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizatezuka na gato gushyira mu bikorwa byibanze ibyo guteza imbere abagore n'abakobwa, kuko uburinganire butuma imiryango, ibihugu n'isi bizamuka mu bukungu.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwese mwaduteze amatwi, mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo. Ariko mbere yaho, reka mugenzi wacu Eje ni Mukankusi agaruke atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Eje ni mikroni gwawe.
Urakoze Oriane Tangishaka. Departement ya Leta muri Amerika yashyize hagaragara honejo kwa kabiri amafoto yagaragajwe na satelite yerekana ingabo z'Uburusiya hafi y'umupaka wa Ukraine, nubwo Moscow yari yemeje mu cyumweru gishize ku mubare munini cyane w'abasirikari bavuyeyo. Ayo mafoto yafashwe na satelite z'abayagurisha yabonetse no kuri ku rubuga rwa Twitter rw'urugaga rwa Otani nayo ku itariki ya 9 y'uko kwezi kwa gatanu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yategetse ko ibihano bifatirwa abantu batanu mu rwego rwo hejuru muri Repubulika ya Centrafrica. Abo barimo uwahoze ari Perezida François Bozize n'umuyobozi w'abarwanya ubutegetsi Michel Djotodia. Bwana Obama yatanze itegeko ejo kwa kabiri, avuga ko habaye kurenga ku itegeko no kudashyiraho ibintu mu buryo muri Repubulika ya Centrafrica, hamwe no kwinjiza abana mu gisirikari n'amarorerwa yakorewe abasivili, harimo gufata ku ngufu no gushimuta abantu ndetse no kugaba ibitero ku mashuri no ku bitaro. Imitungo yose iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'abo bantu batanu bo muri Repubulika ya Centrafrica yafatiriwe. Guverineri wa Leta ya Borno Kashim Shettima avuga ko abakobwa bose bagaragaye kuri video yashyizwe ahagaragara na Boko Haram muri Nigeria ari abanyeshuri bo mu ishuri ryagabweho igitero n'abarwanyi. Akavuga ko abakobwa 54 babonetse kuri video, amazina yabo yamenyekanye, mu gihe abandi bamenyekanye nk'abakobwa bari mu ishuri rikuru rya Leta ryo mu mujyi wa Chibok. Umutegetsi muri ONU avuga ko ibikorwa by'abarwanyi bo mutwe wa Lord's Resistance Army NRA mu magambo ahinnye byagabanutse cyane, ariko ko nta kwirara, mu gihe uwo muyobozi w'uwo mutwe Joseph Kony agikomeje ibikorwa bye. Abu Musa, umuyobozi w'ibiro bya ONU mu karere kuri Afrika yo hagati, yabwiye akanama k'umutekano ku isi kuwa mbere ko kubera ibikorwa biyobowe n'ingabo za Afrika no kuba abarwanyi barayabangiye ingata byatumye RRA icika intege. Yavuze ko byatumye ubwicanyi bugabanuka kimwe n'ishimutwa n'abantu bakurwaga ku ngufu mu byabo n'abarwanyi baragabanuka. Ati ubu dukeneye kurebera hamwe tugakora ku buryo ko ni ubwe hakurwa ku rugamba, bityo abaturage bakuwe mu byabo imbere mu gihugu n'impunzi zose zigatahuka kandi bose bakabaho mu mahoro. Musa avuga ko atekereza ko itabwa muri yombi rya Kony riri hafi. Umunyamakuru w'Umufaransa wari ufite imyaka 26 yarishwe ubwo yarimo gufata amafoto yo gushyira ahagaragara ubushyamirane bwahitanye abantu muri Repubulika ya Centrafrica. Perezida w'Ubufaransa ejo kwa kabiri yavuze ko umurambo wa Camille Lepage wabongwe n'abasirikari b'Abafaransa.
Nshuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Tuboneye akandi kanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fatuma Kalala Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije muri kino gice cya mbere. Kuri micro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka, amakuru nayo mwayashikirijwe na mugenzi wacu Eugene Mukankusi. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya ibiganiro by'iradijwe rya Amerika birabandanya, kuba twumva kuri FM ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibiganiro by'iradio Ijwi rya Amerika. Mukurindira tubifurije umunsi mwiza, Imana ibane namwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.